mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi shuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya America murayikurikira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bifurije wa gatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu. Muri uyu mwanya tubafitiye amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru. Bamwe mu Barundi baba mu bihugu by'Uburayi, cyane cyane ab'impunzi kandi by'umwihariko mu Bubiligi no mu Buholandi, bahangayikishijwe cyane n'imfu bavuga ko zidasobanutse za bamwe muri bo. Uruheruka n'urw'umukenyezi wishwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu Bubiligi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Inkuru z'urupfu rw'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundikazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi, ku birometero hafi 60 uvuye ku murwa mukuru w'Ububirigi i Bruseli. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyaseguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo ni umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi iramubwira ukuntu byagenze, baca bambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari ya longe muri chambre yambaye neza, impuzu yari yambaye, ariko manton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyanaje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Baramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu maprès-midi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Ilahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera nabo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngaye Buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni kwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, icafungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba ukwinubana kwinshi. Ivyo bikonyogwa nuko bamaze igihe bike ku burozi bw'abarungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiro muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyeshamakuru, abarani agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye k'ubutegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku nduheze bo mu Rugurika ashize habona ayo makuru, nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi. yamara mu kijyano giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro byo mukuru w'igihugu byashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru ico bikoze no mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubushinjacaha bwagirije arengiyo mebunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico cyonyene kigaragaza ku ico kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ari wari ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga ba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ibyo bihugu cane cane bya Buraya
nta mwongo buri sato bidahitswe abo bose tugendana sibo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangajwe abandi barahunze ingorane izincanke ziriye biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abari ho asubira kugusanga je nibaza ko ubuya natwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cyo bubiligi cyarafashe girafunga umugore wo muri urugo rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene uwo murundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa cyeklave ni nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye muri Kenya. Ejo kuwa gatanu abanyekongo batavuga rumwe na president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahuriye i Nairobi maze batangaza ko bashyizeho urugaga rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo rurimo imitwe ya politiki imitwe y'inyeshyamba n'amashyirahamwe yigenga. Umunyamakuru Eloge Wilika neza yarabikurikiranye.
Mwiganiro cha mbere ya haya menyesha makuru ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi kuri uyu wa gatanu Corneille Nangaa yavuze ko muri Congo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivuye mu manuko y'uburaruko muri Manyema province orientale muri Rusangi kugera muri Katanga. Yatangaje ko hari imigambwe 17 n'iz'imigambwe 3 zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko irinda kudondagura amazina kubera imvo z'umutekano muri kino gihe. Iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267. Kubw'urwo runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa canke adatorwa President Felix Tshisekedi nazoba fatwa nk'umukuru w'igihugu.
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon. Nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche. Nous savons
ikibazo cy'amatora ntikitwereke turazi ko ata amatora hari kandi ntibituraba ibyayo arazi neza ubwiwe ko izari karakora ari ibirungo byo gushikana Congo mu kuzimu. Turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu
que a une échéance déterminée à partir du 20 il n'est plus considéré comme président de la République.
Ijuri Amerika yabajije Corneille Nangaa niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho.
Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi. Il a fait de la guerre un fonds de commerce, un business. Et quand on parle des mercenaires, c'est
iyo tuvuga abacangero cyangwa imirwi irwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje intambara kuri we n'ibyashara kandi abacancuro niwe yabazanye imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Congo n'urudavagi rw'amabi yose harabahamagawe abizanye imirwi yishinze ubwayo inkozi z'ikibi ibyo byose Tshisekedi akabireka agahombo kakaba ku gisirikare cya Congo yarasuzuguje igisoda ewe yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe abandi baza kurwanira Congo. Nicyo tuvuga n'ugushayura igihugu mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke. Turi mu mutekano muke haraheze igihe ibikorwa byacu n'ibyo kunagura igihugu uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe bw'abakongomani.
La cohésion nationale
Prezida wa Kongo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri kivu y'umanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira kingira igihugu ciwe.
Arme na biso nenge boyebi ezali infiltré
bandaka kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza. Ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare, ariko ubu twatangiye kubakuramo ubukeye. Niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze mu rwagiye mu ma 2023, ariko bukeye buke baragenda barangira. Rero abasigaye abazalendo barimo na Mayimayi, twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo.
Twabajije nanga ingene yihakanye we yashize ku butegetsi mu 2018 igihe uwo mwaka yari umukuru w'urwiseni utegura amatora.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance.
République démocratique du Congo, ni gihugu cyemera demokarasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje nuko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora kudeta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku gihugu cibira mu idamba. Hariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitegereza byandikishije sivyo, nta amatora azoba. Imihari nyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose. Ibyo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza nanga yatangarijemo ivuka ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo nicyo mu 2018 President Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari, noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide n'ingengabitekerezo yayo rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bw'umwaka w'1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Eroje wirikaneja
mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi yamenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera i Bujumbura, Ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean Dodie Mutabazi, umukuru w'urwo rwego, yibukije ku caha ca genocide. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika vyasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha. Kubwiwe ko na haheze imyaka ibiri inama nshingamateka n'inkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi bwo fatwa nkiho nyabwoko, hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turavye ko ishira hamwe impunza makungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko kubaherero n'abanamazi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko byagiriwe abayahudi ijya ba Armenie n'ijya batutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 byabaye ubunyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi.
Nkuko mu rwisevere wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya no gukumira genocide rwatanze leta kwemeza iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1992 n'igihumbi 1993 ari ihunyabwoko ryakorewe abahutu.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkunziza, umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada.
Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 72 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'amashinga mateka be no bamurwe witwa ngo no kuvuga ukuri no kurekuranira data wanje Severe muri chaque nyoma washikiriza ukavuga ngo irindi na kabiri kugira ariho nyabwo kuri gomba kumara abahutu ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibuza kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDB yakukira umugambwe FDB imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi.
Jean de Dieu Mutabazi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iri tangazo n'ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada. Gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi.
Nata muntu cyangwa ishyirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkunziza twara ASA Genocide Canada yibaza ku ishyirahamwe ryiwe ririmo yashatse kuvuga.
Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe ASA Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe isho tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihunyabwoko ry'abatutsi no kuvuga FRODEW yavuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kutokinisha nk'umuzama kungone tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutoma urutoki kugahomera abunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwo kujya abatutsi muri Kongo.
Mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanye ibihumbi 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise.
No munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
tahanze mushano icegera cy'umukuru wa ASA Genocide Chirimoso ari mu yamushimiye cyane mugabo n'ubu basanga ikizokura impari arabahinga baho ni
iba severe siba n'izindi nzego zemeza byo byaha bakuye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
naha barongoye mu rwise veho kuniwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanye bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanye bohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse. Enoje ulika aneza, ijuu ya Amerika.
Banki Nyafurika y'iterambere yahaye u Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika no kuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi y'amafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uzahuza ibihugu bya Tanzania, u Burundi na Congo. Pierre Claver niyo nguru.
Ubwo buryo bwa Tanzania ni banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. N'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya. Umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin yo gusenga yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye urudandazwa.
Ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivuko cy'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000. Ibyo birometero 3000 iyo babwiye n'imodokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitebye tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka
hategekanijwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora Kigoma Uvinza Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nico gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu
ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa musongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 70 z'amadolari y'abanyamerika biciye mukunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi
rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuza n'ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bizoca biba mu mwanya muto gucyo ntihaze harabaho ibi byuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri atagitoro turiko turaronka neza
iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahariye inzira no ku mugwa mukuru gutunzi muri Tanzania Uburundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84 ubundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashyirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza Uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza ni mu gihe igihugu cha Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560 naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi na makungu Albert Nshingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe niyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu na karere uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca gitega no mucibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu yamara ibanki ya Afrika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi yahisemo kutaburanisha mu miji urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 bikorwa by'icarubozo mu magereza inkuru irambuye Eric Bagira ubusa
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizuru rubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya ibimpande zombi Muru rubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba abagabo 9. Ubushinja cyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Inosaka Yumba warukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinja cyaha bubarega ibyaha by'icarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu bare guhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza nundi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuraba hiyongera habandi Silver Wihoreye Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo. Rugasaba ko hatabaho gutandukanyiza imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata indi tariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya izi imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019-2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mwaka w'2020 afungiwe i Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa ari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufunga imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. I Nyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Babonaga batabyitaye ibi bintu. Kuko nari maze gusohora ama video menshi cyane bivuga ibyo bintu. Wenda hari ibintu wamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga ni ibintu byabaye ku mugaragaro. No, na diregitera koresha inama na barabivuga. Nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura bo basivire aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka. Bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi. Byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya. Abakoze iyicarubozo ni benshi barikorera abanyururu.
Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho. Urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ehe bagira urusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hoshe ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ikitagutura ugitura amaguru. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane murakurikira ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.